Iyi ni radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti namwe bagenzi turi kumwe, ndabaramukije ndabahaye ikaze mu biganiro byo kuri ino saha ku munsi wa gatanu itariki 8 z'ukwezi kw'indwi umwaka w'ibihumbi 2016. Muri kumwe na Oriane Itangishaka. Ikaze mwese.
Kwezi guheze yaraduhereza agashahara neza, tuvuze ati ntaranyote wakatugurira agacupa.
Bosco yaratubwiye. Bosco cyo tumwibukira ko cyane ashitse, ntihamera nk'ababandi bitanga na babosi bakagara, yakubwira ati mwana wa mama dukore turonke ubuzima, turabe yuko wewe ubaho naje nkaba. Ninchapfuta, ninchamugongo, nawe urabyumva.
Abo nabakunzi b'umuririmbyi Jean Bosco ni Ganza bavuga ku rupfu rw'uwo muririmbyi yaraye yitabye Imana mu isanganya ry'umuduga mu kanya gato. Turabashikiriza kandi n'ayandi makuru avugwa ku Burundi muri aka kanya. Mugume ku maradiyo yanyu. Abaririmbyi bo mu gihugu cy'u Burundi bari mu kigandaro. Mugenzi wabo wo mu mugwi Peace and Love Bosco Niganza yitavye Imana biturutse ku isanganya ry'imodoka. Mugenzi wacu Fidelite Ishatse aradushikiriza inkuru tukayihera ko twumva igice ca zimwe mu ndirimbo za Bobo nkuko bamutazira.
Inshuti abagenzi bino bakunze mu Peace and Love bazindukanya gahinda kuri wa gatanu urupfu rwa Bosco Niganza rwatangiye kumenyekana ngo cagucagu abantu bahanahanye inkuru babaje bakoresha cyane cyane amatelefone kuri bwa buryo bwa none bwitwa WhatsApp hambavuye amatelefone ngo urupfu rwa cyaruguma ruvugwa mu makuru mu biganiro bitandukanye byaciye ku maradiyo yasamiranye hano mu gihugu cy'u Burundi. Ije ry'umuyirimbyi w'umurundi kazi karumesha makuru yitwa Edwige Mbonimpa twarikuye mu kiganiro cyaciye kuri radio Isanganiro. Edwige Mbonimpa yari umutumire.
Kumva ko nicaye byanse ko ndakinywa ko hari mu gitondo ndiko nditegura nza mbona ka message ngo mu muryango w'abaririmbyi ngo twabuze nakarungikiwe n'umugenzi nawo nyene akunda cana abarinzi b'abarundi kandi n'uguruye n'amaradiyo nca ndabibona ndavuka mana Bosco arapfuye akiri muto vren.
Amakuru dukura mu bagereye umuririmbyi amenyesha ko yahita mu isanganya ry'imodoka mu gihe ariko aratahiwe hari igihe cy'isaha 6 z'ijoro ry'uwa 4 rishira uwa 5. Ayo makuru avuga ko iryo sanganya ryabereye muri karitsiye ya Kigobe muri ariko bw'igisagara ca Bujumbura iruhande hari inyubakwa y'ubuserukizi bw'Abanyamerika mu Burundi.
Ikimana yifatanirije ntawe ushobora kugitandukanya kwizi ara bakobwa benshi beza barangyosha joja bashaka ko dukundana ko dukundana ko ndabakunda ko bankunda.
Iyi ndirimbo iri mu zatumye umugwi Peace and Love washinzwe n'imisore ibiri yagendana mu bwa maso Bosco Niganza na Vianney Nziga Masabo umenyekana. Iyi ndirimbo yakunzwe cyane kuva igisohoka mu mwaka 2005 mbere gushika n'ubu yacakundwa bimwe na rimwe iravugwa mu manza z'ubugeni. Bosco Niganza asize igihengere mu mugwi Peace and Love nkuko bivugwa n'uwo bahora baririmbana Vianney Nziga Masabo.
Mu mugwi Peace and Love uretse n'ubuhinga yoba afise ari muri babiri bawutanguje. Ikibanza yari afise urumva ko ari ikibanza gikomeye, yari umwanditsi, yari umuririmvyi. Ndazi ko abantu benshi bababaye. Bosco ntitugiye kumubura gutyo, turamubuze ku mutumba, turamubuze agenda mugabo abantu benshi bazoguma bamwumva. Uretse indirimbo yasohoye kuva mu 2006 n'ubu yaragisohora arasize indirimbo nyinshi, twibaza ko abantu bazoguma bahimbako.
Bosco Niganza batazira Bobo yerekirumara ku baririmbyi bagenzi we. Umuririmbyi azwi ku izina rya Emerson mu Burundi avuga ko Bosco Niganza yari umuhanuzi mwiza.
Yari umuririmbyi kwanza yarazi ama instrument menshi. Yari umuririmbyi yarazi cyacyo kuririmba. Ajewe nsanzwe ndamuzi cyane kuko n'umuntu igihe cyose nasohoye indirimbo we yaza akambwira ati iyi ndirimbo niyo canke iyi ndirimbo ntabwo ari cyane. Aragaterimba kunavuga ngo iyi ndirimbo niyo ndagahwahwata. Rero kuri jewe ndavuga nti ndahombye yari umufrere, yari umuryango, yari n'umugenzi.
abarinje se bobonye ne bakozwe ko n'urufugo wa Bosco niganza batazira Bobo umugwi wabo wa rufise ubunywero buwitirirwa buri muri zone ya Rohero kwibabara gitwa Avindo Université ubwo bunywero gahurumbirwa n'abatari bake bashaka kwinezereza na cyane cyane haja bakunda kumviriza no gutamba umuziki n'uvuga ko mu minsi y'akaruhuko kuva kwa gatanu ushaka kwa Mungu iminsi yose amasaha ku mugoroba Bosco niganza hamwe na bagenzi we mu Peace and Love bahora baba baremesha ibiteramo ivyo benshi bakunda kwita karaoke abakozi bakora mu bunywero kubera ugo rufu twasanze bajumariwe umwiheburo ari wose
kwezi guheze yaraduhereza agashahara neza buvuga ati umuntu aranyote wakatugurira agacupa
Bosco yaratubwiye yuko mu buzima akazi ari akazi kukabonyuga kuri uko nyene kandi gakoze neza gasobora guteza imbere yarabitubwiye nta n'imisi myinshi iheze
Bosco cyo tumwibukira ko cyane ashitse ntihamera nk'ababandi bibitanwa na babosi bakagara yakubwira ati mwana wa mama dukore turonke ubuzima turabe yuko wewe ubaho naje nkaba n'incyapfuta n'incyamugongo nawe urabyumva yaramuvyeyi wacu natwe cyatangwa kuvuga ati none umuvyeyi yaradusize none twagiye kutsoba bande tukiyumvira ibintu byinshi ati mbe none nk'igihe akaba reka tubandanye gakora tugiye gusa tuca mwibarara
kubakunda kwihangana kandi rukemera byose
Umugwi Peace and Love n'umwe mu rwego mu Burundi uzubwa mbere mu gucuraranga ibyo bita ama live nkuko twayibyiwe namwe bayirinda twaganiriye abayinjye bavuga yuko Bosco niganza ari we yari umutwe w'uwo mugwi Peace and Love mugihe yashengeye abayirinjye afite amakenga yuko ubwo buhinga umugwi Peace and Love wari ufite mu gucuraranga bugiye gusubira inyuma mwamenya yuko Bosco niganza batazira Bobo yapfuye afite imyaka 31 akaba yavukiye mu ntara ya Cibitoke muri komine Mabayi I Bujumbura Fidelite yashatse ijwi rya Amerika
ku izina ryanje n'iry'abagenzanje hano kuri radio ijwi rya Amerika turahojeje umuryango n'abagenzi ba Bobo akaba ariwe Bosco niganza yitavye Imana Handi naho Thomas Perriero intumwa idasanzwe ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu ntara ya Afrika y'ibiyaga binini avuga ko abarundi bakwiye kwicara hamwe bakaganira kugira ngo bakemure ibibazo byatumye haduka imvururu mu gihugu cyabo yaraganiriye na mugenzi wacu Frederic Nkundikije bayaga ibitari bike twumve bimwe mu byo Perriero yashikirije ku gihugu cy'u Burundi
Thomas Perriero intumwa idasanzwe ya Leta Zunze Amerika mu ntara ya Afrika y'ibiyaga binini avuga ko abarundi bakwiye kwicara hamwe bakaganira kugira ngo bakemure ibibazo byatumye haduka imvururu kubyereka ibiganiro byari bitekanijwe kuva ku igenekezo rya 12 gushika ku igenekezo rya 14 y'uko kwezi kwindwi Perriero avuga ko Leta Zunze Amerika zifuza ko muhuza yokoranya abarundi nk'uko bitekanijwe kugira ngo bayage bongere bapfundike imigambi y'ukuntu ibibazo by'umutekano n'ubukene barimwo byoshobora kurangira
We are actually very determined to find a way to make this round of consultations happen. Ideally, in a
Thomas Perriero agira ati twariyemeje gukora ibikenewe byose kugira ngo iyindi nshuro y'ibiganiro ishobore gutangura bishobotse bikanabera yarusha ku igenekezo rya 12 bihagarikiwe na Perezida Benjamin Mkapa yahoze arongoye igihugu cya Tanzania abategetsi bo mu ishyirahamwe ry'ibihugu byo muri Afrika umuseruko baratangaje ko ivyo biganiro bitegerezwa gushirwa ku rutonde rwa mbere kandi ko bose Leta y'u Burundi hamwe n'abatavuga rumwe nayo bategerezwa kuja muri ivyo biganiro bafise umutima wo gushaka kurondera inyishu z'ibibazo by'u Burundi Natwe nyene turazi ku biganiro vyihutirwa kuko ibintu bitifashe neza mu gihugu haba kuvyerekeye umutekano canke ubutunzi nico gituma rero inyishu yonyene ishoboka n'amasezerano afunditswe muri ivyo biganiro bishigikiwe n'ishyirahamwe ry'ibihugu byo muri Afrika yo mu buseruko
Incredible way forward is a negotiated solution under the auspices of the East African Community.
Kuvyerekeye ubutumire muri ivyo biganiro vyari bitekanijwe kwigerekezo rya 12 gushika kwigerekezo rya 14 y'ukwezi kwindwi umuvugizi w'urunani Senarede Pancras Chimhaye yabwiye iradio ijwi rya Amerika ku rwo runani rutaronse ubutumire ku izina ryarwo Chimhaye yavuze kandi ko ata munywanyi urunani Senarede arekuriwe kuja mu mibonano canke ibiganiro mu gihe cyose urwo runani ruzoba rutaratumirwa nk'urunani umushyirantahe Perriero yaragize icyo abivuga ko
Well, we know there have been concerns raised by both sides. The opposition has made very clear that they expect
Ati turazi ko hari amakenga ashikirijwe n'impande zose abatavuga rumwe na leta bagumye basaba ko baterezwa gutumirwa nk'urunani kandi barabishikirije mu manama atandukanye ko baterezwa gutumirwa nk'urunani Senarede turazi ko Perezida Mkapa yabonanye na Senarede bagaheza bakayaga uburyo imibonano yobandanya turiko turaba uburyo bushasha muhamwe n'ukuntu ibintu byo kwihutishwa kuko tuzi ko bihambaye ko bose baje hamwe naho ivyo dokenerwa kumuhuza agumaja kuraba imirwi inirya itarinze kwicarana. Leta y'u Burundi yarashikije amakenga yerekeye ikibanza imibonano iriko yaberamwo yarusha ku bwacu ikibanza ibiganiro byo beramwo ntigishora kuba ikibazo mu gihe cyose ibyo biganiro bibereye mu kibanza kirimo umutekano kandi ibyo biganiro bigashimikira kamaro k'amasezerano yarusha yashoboye kurangiza indyane zari zimaze imyaka n'imyaka mu Burundi. Amasezerano yagiriye akamaro abanyagihugu bo mu Burundi
is a good reminder of the stakes that are at play here for civilians across Burundi.
Kuvyerekeye raporo y'ishyirahamwe Human Rights Watch ivuga ko bajeje umutekano mu Burundi bakubaguye abaharanira ineza y'abanyagihugu hamwe n'abatavuga rumwe na leta. Periero aratera kamo gasaba guhagarika ubwicanyi akongera agasaba leta gukora ibisumbirije mu gukubita intahe mu gahanga abajeje umutekano canke hamwe n'imirwi yose ityoza agateka kazina muntu.
We've been appalled by the level of torture and extrajudicial killing.
Periero ati twaraguye mu gahundwe no kumva urugero nyifato yo gukubagura abantu hamwe no kubagandagura igeze ko ubwicanyi bukorwa n'inzego za leta hamwe n'abakorera leta hamwe n'imirwi ikorana na leta. Twarumvise kandi amakuru avuga ko n'abanyapolitiki batavuga rumwe na leta nabo nyene bagandaguye abantu. Twariyamirije ubwo bwicanyi bukorwa n'impande zose. Twarafatiye ibihano abantu mu mpande zose bigaragaje muri ubwo bukozi bw'ikibi. Yamara leta y'u Burundi irafise uruhara ruhambaye cyane rwose kandi runini rwo gukora ibishobotse byose kugira ngo ntihagire umunundi n'umwe aborezwa igufa. Leta iterezwa kandi gukubita intahe mu gahanga abantu bose bakora ayo mabi. Periero yaragize kandi icavuga ku byerekeye ibirego byashikirijwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu bivuga ku Rwanda rwahaye imyimenyerezo ya gisirikare zimwe mu mpunzi z'Abarundi zahungiye mu gihugu cy'u Rwanda. Yongera aragira icavuga ku matora ategekanijwe mu gihugu cya Repubulika ya Congo ihanira demokarasi. Ayo makuru yose mu biganiro byacu byo mu masaha ari imbere.
Anzu somi chupa hanyu mutare kuzingwa
baba bahungu ndani nzi
eh
kuvyeta honyene akubona ntapfuye honyene ni gitaya kuba ndi
mama sha mwampi hewe banza ni uko nake kwanza
sana
ntazani uko
nake
sana konake
reka sivyo bimuvyo bupunza
sana gahareka
reka kuri kwanze kugisaba
sana nyaraka
murika mureke rukuri
eh ntutsewe nunyihera udufurwa nishire umugwayi wanje
mba nibi nyene ufunde adahava yanka kubifungura
uvuze ngo nde
nimuze no mugenzi wanje twahunganyeshaho yitwa Funderi Funderi basha amazi minsi ishaha rembye mu bitaro
Funderi
mugabo ari karatora mitende
Funderi yahungiye ino
zahavuye bigenda gute
Funderi wakera
ndiko ndarota cyane none ni wewe Nadia
ni cyo nyine vunde
yo cyane ni yamiti nafata mu gitondo impenza
hewe
wewe Nadia ngahibuko
ashe ya nos bikubeka tutemera gafundus
eh go kamisa ndabyemeye ni wewe na wundi yampamagara zina fundus satani shiri waje ele kana shutse kikiku ubu ehwa munda ehwa munda
oye rero ka kumbumbira gucyo gose
eh ni anda guhobere eh iko ta kumve neza na wanje imana nasire kukunyera kabasa
abantu bona reka bavaba bibaza ko twasedze none
nana
oya no
kureka ni wahindutse vreme wagumunye kagataye kawe yo Soma nonese. Soma. Na kabezo. Na kabezo.
Pita magus.
Yo. Kuma kwa kera nyene tu kiri kuririse. Asha. Ayo. Ichanga hiru ande ya anje. Ndakwete kirize neza. Iko frem. Ichanga hiru ande ya anje. Toujours souriante. Ne vous singez pas Kundana. Tu as un carom de Juliet. Eh, comment tu m'as porté la gueule? Pig, oh,
ça.
Oh, ya, on a vu qui
ça.
Eh, je suis en train de faire un message. Non, non, je suis en train de faire un message. Je suis en train de faire un message. Je suis en
iyo
rahere dune kama kosa
yose. Oya wala yakoze.
Jewe fudeli. Wa.
Nega data wanje. Ko ari witemwe ya makrebe yanyu ya mwe na giti.
Umve rero nati.
Jewe narakubwiye ko ntashora kubandanya nkundana no muntu yanyegewe n'amacakubiri. Zishobora.
None ganana.
Nayi kantana nangaho. Umviriza ndakubwire fu.
Yego.
Kuva mugiye muri rya krebe yanyu kuri universite mugatangura kwemera guhendwa na giti akabashye mwivyumviro vy'amacakubiri
ivyo
ari gushoboka ko tubandanya dukundana na te
none nari kureya kwifatanya nabandi barengero muguhabuza gateka ka
heka
oya urabizi ko abarengero twamye turenganya kuva ke
nabindi
no butukiriko none nibone ko no butukiriko turagorerwa hibugo kubera abasoroko batwumuye mugerageze na butahura umuntu
Nara gutahuye vreme. Nico gituma naguhaya amahoro wizanzura.
None twoca tureka abasoro ko bagagoma batukirimbira kugakana.
Mbega ko muba muje nga hamabi yose mukayagomba kuyaremeka abandi. Amwe mwokwisutuma mwose ngataru hana na rumwe mufise mu ngorane ziri rusange.
Oya, basi tubireke.
Ego mama.
None kanana. Ko naherutse turi kuri universite. Wahavushika hibuko gute?
Nana, what do you know? What's your job?
She's only a name,
man. No, you could get another guru. Yes, in Babisakaya was the
Yatari Mut. And I said,
Smoky goes. Are you quivy?
It's an evil man.
No, never again, they good.
Maybe they for us. Hog it to gain the one that could be a happy and a shiki.
Sha. No, you couldn't get Kura Marizaka. Shas no sitting in my frame. None of us in the Niviki.
Motuaba Hungaba, I buy fresh.
Yeah? Hungaba.
Guaganavandi, but Tipu, Corona Muria, she's a
week ago. Bella Shabarasa. Buy fatigue.
Urumva, eh, Bama, I think about quarry. Haribu go come a quiet. Rascomaban, whom?
He couldn't have the book.
Eh,
when is the Conaje? Nadin Hari.
Dagain Dareo, get the handicum Pacabo Narusan.
Eh,
some of them would take
Hahandi mubit
hajya nyene hajya
hantu wangu na manda kubwira ko hari danger nama bisi ngo ntakihaca mwijoro
urumva umwe muri bo yijyamitse mu ibaraba
eh
ndashitse cyanibaza ngo yoba yageze sangara umutipe nkamubaza akanyishura ibintu bidatomoye kumbe nagatiki bangiriye cha
dokimone yarajyanye mu ibaraba yari kumwe n'abasuma
umve Hachi ya kanyi sasi. Nagie mbona wandi wa kurote. Njambona wafatiye kui ngoku mutu. Ewa. Ihenza hapu yubu mesha.
None wani watabaji?
Umva. Muriga poni wewe utabazande. Wange mite hasi no witinda. Ifizosi wachabarazi simba na wara chomo kana.
Ya. Nembesha wabu yebute.
Dekarika nibi inunyene vizama chensi. Narari ndire bararenga na higi. Esho. Chasi mbira kui moto nda honyura. Vu. Nibawa nye niyo na achie.
Nega wala hasi kwe muhumu.
She's a Rusangi. What about Tippa Tangura Kundi Miharing when our Tungu Titi was? What about Fatimoto? Gumaka never is good to ya. Najura and if it's a homan or a zit.
Yeah? Now you take a mutagam home.
Yeah. That was a swim of Fashashango Morimotoya. I've been calling home Urubura go for Shabat Tony Watch. Jagan the Jam by Mukuima.
Nami Menuach.
Eh?
Jacquem Babadi Day. Natural Shabu Fash. Ega ntukumaze misinera kuri konte ntuko gukoresha gwa rubanza
birumvikana na yarari ubwo ntayo nzoba nkigiye
ya
era abantu kuri kwima anatetse umutwe nawuzaho no yakura basiti tiye urabona kuzinanye nabantu benshi mfashe umbarize kwa tawo yangura nasha ngombore moto yanje jewe nzopfuma ndabukunda yari ya pole pole Ego shati. Nukuri uri bro wangu kabisa umufashije.
Sha. Sinzi kweri. Eh? Amafaranga yo muri iyi minsi umenga si cyoroshye.
Kirage ducanganye bajya
bacha. Ya 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 ya. Sha. Nawo naringiye kuri amariza. Reka ndahebe. Reka mbanze nze ugufashe dutigite turabaho tukoyakura.
Ego sha.
Sha. Umenga hanenye niho amabingo yambwiye ko duhurira kweri. Yambwiye ko ndahagetse. Tushamvuze uruwa gatatu akacamenya ko ari jewe.
Bitwe.
Oui. Ko atefti. Abandi kuraba mu ngo arabo bankurikije.
Wewe ni sawa. Naraba nyiko ni gikomando ngo gishobora.
Ubyakoze muri abake. Uriya bose tugira urya mu ngo kajya kahani. Wasimbye rimwe nza mbona wamaze kumufata ni ngo.
Icyo ni bintu twitse. Turabi ntono usora nitsa. Ntuzo mbona uko ajewe naciye muri byinshi mu gabo. Mbo. None nkubu wewe. Waruzi kujewe nabaye musoda.
Wabaye musoda. Hey, apo? Sha, bise woleko.
Nana bayi musota. Munyuma ndafungwa. Ibire bire. Reka byo tovye hot. Mugira rero.
Yego.
Bitwe. Mise na guhaye warayikotse.
Narayikotse. Namara na yaza.
Kaya. Nicho. Aho ni sawa. Bagwaye nga
hiraba. Yaruye nawe.
Oh, rero akira. Iri ni chupa cyo kugushimira ko mise wayikoze neza.
Si. Basha naje ndari.
Oh. Umfise kwa ndaguhaye. Ari chupa n'usorore cyo ndashumba. Aya nayo yatwambwe ndi harya mu kambi y'impunzi. Utotura bari cyosha cyosha. Uba sororera. Turabe ko tworonka shabandi bagwanyi. Ndumva.
Ke no 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 kera kiza nkara. Ya marebe yawo ni nyende. Sinzi ko ari cyo bopfamo. Ari mukubica
aho nyene ni hucu bafatira nuko bacanira nyubunyene bihebuye aho ubumvise ko ata handi bazokurukiza atari kujya mu bagwanyi we no cyumva
ariko rero tozo hava tugira ibibatsu
ibibatsu nyabaki
ukobwa nagujije ko zijyafi nabo uyu mengo ukuru namubonye arashobora kutubera intamba
yakenze gute ateye ingorane turamukorera ko
reka nasanze ari umunyarusange
No, niyo ni ngorane.
Sha, generabonye kwa nyiketse.
Oh, sangari byo wishe.
Kandi rero yindi ngorane. Ndasanze hari umuhungu bazinanye, warya mu mpunzi, kubaho bakundana kera.
Aho rero nuko hagabira, nuko haraba neza. Ariko mviriza. Wewe kende ugumo bakurikiranira hafi, ubacunge. Ubonye baguma bagiranira imigenderanire, uzotumbwira ndakwereke jewe nkuri cyo nitsi.
Allo? Byari bicitse ngira ni hezo utiki rero yo nibyo yo imana ishimwe yemwe ihabwa icubahiro yo sa ah okay reka ndakureke muganga ntava sanga utari huri sawa guti yabu cyane yo byo banibyo da
yari ndega mari mwa ko muravugana
hewe ni Justine wa Marke ya toye mite.
Oh,
ni sawa pula.
Oh, aho ni bon. Mani shimwe kweri.
Nayi nashavura imana. Ndayibaza igituma yohengera ngira ngire mariage. Igacireka marka gafavu.
Utira imana wari wayiteye ubwoba. Nico gituma muri katapfu. Eh, Marisa nawe.
Oh, merci seigneur. Atuka vraiment ndaryohewe.
Oh, hewe. Ni butsigene wari wapafye. Oh. Ahubwo nyene hewe. Cyari ngene nta nokuza kuraba ngene byahavuye bigenda ubu yibaza iki ho uya vraiment uko no gusahisha
cyari ngene ngira arashavuriye wa
ati agushavurira kubera iki
ya tari wa lega twarashwaye
sa twarashwaye ayambira neza utagwe gushwana mutaragirana na mariage nawagawe mana oyambira neza bapfuye iki none mari
reka share
ndababaye
umutipe yatoye ngo azomubere pahehe uriho twapfu chefre masina mukunda
yabagawe
naramurahiye narondera ubundi
kabundi uribonera wa mukobwa aho nta nison icyo nicyo mwafuye
ho nyene uwo muhungu nta ni misi heze bazinanye urumva umutipe wo mu 5
none ari wotire yishimiye wewe bikora bakwiki
oya vre oya narondera umundi muntu yisoneye kame
umviriza rero wa mukobwa wenda guhanura mbe urazi ko nkubu ushobora kwica ibintu byose kubera ama caprice yiwawe
Nari? Nane nawe ga mama wareka kumuvugira kwa
rumuntu ndamuvugira nyene gukora muri ngeya karimbi
ndanzi ko mwe nawe muri complice
ahubwo kuze wanje atekereza
kubera
byasire yego uviriza amari wowe siwe umutorera pare kuko nawe ntaya gutoreye mahene akoro yishimi
mugaba kawe bitwovyumvikana
bandanya wigira umwana gose ubandanya umwereka kuri umukobwa yiganze Who does that could indeed a mass with you talking down? Escape where I am, I didn't know how.
Like a genuine guy, I'm going to come in.
Come in, you kid, here, you know, I just try you out. Now, move by the shwa you, okay?
We chef. I was old. Masha,
I am.
The one I call here, the Mokuko, I'm going to go very married.
Sir?
Eh.
Man's in the quant. Joe, at this. Mahane, wow.
Guaga, kumbura dina kugendeshi moto. Beba shaba bdigi.
Umbe chondo. Aho wewe juu dibdos. Wabdigi hali.
Diko na yidi.
Hindi la ndakwele kula yako na ime. Uraraba, uraraba.
Epanda kwa ime.
Ewe, ubi kize kutega mu. Oya subi dina muda.
Hali jamu amira wala janga kati dinda dinda ako. Na umengi moto ni oya limani. Hari gareyo yibaza ngo tuzoje musubiza. Iyi ni suru. Ahubwo yaratujanye tutamugiriya kani gamba. Lindira gusa ndayigene yimenye. Sinzo chanza zatitwarira ibuko. Murabona?
Ashikunye. Utwaye ndeho ba. None kwa
sa.
Oya. Yihumuriro nyere kabisa. Ive hasi ni gende turabe. Eh utwemeze tubone kuri wa ke.
Wo gwagwa ke. Ingera ke.
Eh? Ikuri hasi rero turabe sha
eh banzurindi eh bewa shakarira nafte wonze
uza wa
umengana nagiza ha umengana nagiza ha
umengana ndana ko gatukuramo siko mpamba umengo ba ndana ko nyene cyonda
ira amatike muho
nukuri
nafte
wonze hatari honda hewe
sa
oya muho urayitondera wa muhungu we ivyuma by'abazungu ntibimenyego Yari kurabije dake.
Wagwaga. Nibigwaga. Nibiki. Kumbura nyaruke yari akukiyaga ibintu byatwanya amazi wa muhungu. Eh?
Habayi.
Kabwa tuturobesha babufashe. Baturaye ko tudasura mu mazi ngo turobe.
Rahira.
Eh.
Niba ndiyo mihimbiro badufatiye ubwa.
Umva twari ko turategura amagera. Tuze tubana kagwika abahungu baje bisarisha.
Abahungu.
Nimusubire mu mazi.
Uko nyene.
Nisenga zose batwaye. Ubwa tubabuziritse.
Iyo ni yambwa John. Urya muhimbiri none ngo bashaki kiganze.
Basaze ngo mpaka babasire ko twakura mu ishyirango ryo kuroba. Babanze bagaruke.
Bagaruke.
Hama ngo mwami tumusubize moto yiwe. Wibisige twe twitura abajejwe intwa. Badutunganirize.
Uwo babeshe. Umukino bari ko barakira ndawuze. Abo bagesera babasere
ku ntaki. Utababonyesha.
Atari kudusambura imigambi yacu nkuko bamye batubwira kuva kera.
Erega sabasere ko gusa. Nabarengero barimwe. Umve. Ahubwo ngira babaroze. Basigaye bacuditse hamwe na gasoro wa mpungu wa zibere wa mugesera mu seruko.
Eh murabona neza nababwira.
Umve watubwiye
iki? Nababwira.
Hano ko tababonyesha.
Bagomba babanze baturira imbere nk'umuswa.
Je nabibonye. Ndoke
baduhinura.
Yego kwe.
Igabo.
Bahungu.
Wose ndakumbure. Wose nakumbure natwe twararengeje urugero.
Ejo tangwa ni kigatona.
Niko yama kandi
umugomba usubire
mu rutugune
bakwakije. Niko yama.
Mbe ndababwiye.
Utubyira iki wewe?
Je wa gusa natinya ko twava dusanga turiko turagwa mu makosa.
Amakosa yawe.
Umvirize.
Ntuzi ko baduhamwe wewe.
Ari abaseruko badufitiye urwango.
None.
Mugabo bahungu. Urinzi ubona abaseruko n'abaringiro bahaguruka bose bakaza bavuga kumwe.
Ibyo ni byawe wewe je
sinzi. Umuntu bavuga hari naho usanga bifisi shingi.
Wow, Ugazo shobora kumujijura ngo ahinduke. Mariza na Tseri batanguye guhura n'ibibagora bitu.
Abone naho duheraje ibiganiro n'amakuru yo kuri no saha. Turabashimiye ko namwe duteze amatwi ndashimiye badufashije mu buhinga bw'ivyuma. Fatuma Kalala Limasi. Ndashimiye namwe mwese mwadoteza amatwi mwari kumwe na Oriane Tangishaka. Ndabifurije weekend nzinza mwese. Murakoze.